Natijwe cy'a Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe n'icuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Orion Tangishaka. Natijwe cy'a Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu no munsi tuza kwihweza ingwara imaze imisi yibonekeza mu Burundi iteye impungenge abatari bake cyane cyane abavyeyi iyo ngwara ikaba yandukira cyane ingwara batazira ingwara y'amaso y'imbwa ni ingwara yari imaze imisi yibonekeza cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura tukaba tuza kuvugana na muganga Dr. Levi Kandeke yanonosoye ibijanye n'ingwara y'amagara y'abantu ingwara y'amagara y'amaso mu gihugu Burundi atugire byinshi kuri ingwara. Tubahaye ikaze mwese nkuko bisanzwe mudushikirize ibibazo n'ivyumviro mwongere muterere no kurubuga rwacu rwa Facebook adresse ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nkuko muvyumvise muri sanga yuno munsi turaza kwihweza ingwara y'amaso yibonekeje cyane mu gihugu c'u Burundi ikaba iteye impungenge abatari bake mu gihugu cyane cyane abavyeyi ingwara irandukira cyane mu bice bitandukanye by'igihugu iracibonekeza nubwo hamwe bavuga ko batakiyibona muri iminsi abenshi bayitazira ingwara y'amaso y'imbwa mbega mu kibano cyanyu yifashe gute muri kino gihe nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga tugiye kubiganira na muganga Levi Kandeke akaba yanonosoye cyane ingwara y'amaso cyane cyane akayivurira mu gihugu cy'u Burundi ingwara niyo tugiye kwihweza cyane cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tubibutse nk'uko bisanzwe Facebook yacu aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro dukashobora no kuvyihweza mu kiganiro cyacu. Adresi yacu ni VOA Radio yacu, VOA Radio yacu nkuko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Turabona abatari bake bamaze gushikiriza ivyumviro vyabo, ibibazo vyabo, kumbure barabipfuza ko muganga yishura. Tutarinze kurangira, reka ndabona muganga twamuronse ku murongo wa telefone ashobore kutubwira kumbure duhereye ku ahantu iyi ngwara yoba yaravuye mbere yuko tunaganira byinshi. Muganga, reka tubanze tuguha ikaze mu kiganiro muri isanga kandi turagushimiye cyane ku kanya wafashe kuganira natwe.
Ego cyane ndabaramukije mwese kandi murakoze kuntumira.
Ego murakoze muganga. Reka kumbure tubanze turabe aho ingwara yoba yaravuye, ibivugwa ku bamwe bavuga ngo yavuye muri Tanzania abandi mu Buganda canke ico bacarayiteye nk'abanonoso ingwara z'amaso mwumva amakuru yimva yoba arayahe kubijanye niyo yavuye ni cyayiteye.
Nibyo cyane byo muvuze. Twaragerageje kurondera aho yahereye ariko naho muri kano karere k'iwacu k'ibihugu bya East Africa yahereye mu gihugu cyo muri Kenya kwibahari aho bita Mombasa niho batangwe kubona abantu benshi bagwaye iyo ngwara hanyuma iraheza itandukira ibindi bihugu nka Tanzania n'Uganda. aho hari mu ntango z'ukwezi kwa mbere hani wacu naho mu Burundi yashitseho mu mpera z'ukwezi kwa mbere.
Mpera z'ukwezi kwa mbere none yifashe gute muri kino gihe cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura kwa ariho benshi twabona bidoga cyane ko bayigwara ariko ntitwabibona cyane cyangwa ngo tubyumve cyane mu ntara hagati byifashe gute i Bujumbura.
Icyo ni kibazo cyiza cyane kuko natwegwe twaravyibajije. Hari ibintu bibiri twabonye bidasanzwe. Ubwa mbere na mbere nukungene yatebutse kwandukira abantu n'ingwara dusanzwe tuzi yamyeho nk'uko imyaka ibiri itatu ije yameza turayimenyereye. Aho twari tuzi yakunda kuzana na mu gihugu cya Tanzania nicyo gituma hano iwacu Burundi hari n'abayita ngo n'ingwara y'amatanzania. Ariko rero icyubu twiyoza ko cuba carahindutse muri iki gihe haba muri ibyo bihugu bya Kenya na Tanzania canke Burundi. Muri bukiye hariho ubushuhe budasanzwe kandi tukiri mu gihe hakiri igihe cy'imvura turibaza ko ibyo byoba byaratumye iyo ngwara igwira gusumba uko yahora. Turabona ko igicu cyahindutse kitakimeze nk'icya kera. Ubu rero kubitwereke hano mu Burundi isa n'uko yaheze. Mu kwezi kwa kabiri niho yababaje abantu benshi. Imaze ingwara rero iyo imaze gushikira abantu benshi baraheza bakumvira impanuro tubaha. Twarabona ko abantu bazikurikiza nkatwe tuba turi mu mavuriro twarabona ko abantu bahinduye ingendo basigaye bakurikiza impanuro tubaha. Turabona rero yuko ingwara igendera gabanuka gushika naho nkuno munsi ndababwiye nkuno munsi wa gatatu ndinze mva ku kazi atambwaye n'umwe ndose.
None nkuko mubivuze bamwe bayita ngo ni ingwara y'amaso y'amatanzania abaja mu Rwanda bavuga ngo ni ingwara y'amaso y'abarundi. Ni kuki none cyane cyane benshi bayita ngo ni ingwara y'amaso y'imbwa birafise isano n'imbwa canke ziyo baravuye ku mbwa?
Icyo kibazo kweri nta nyisho yacu mfise. Twakoze tubyumva uko iyo ngwara yandukira cyane y'amaso bayita uko mugabo murumva ko ari nyinshi zimeze uko ariko zose bayita mu n'amaso y'imbwa. Mugabo icumvikana coco iyo bavuze ngo n'amaso y'amatanzania murumva yuko abari kubera babonye yuko ari yaje izanana. Amugihugu cy'u Rwanda twarabatanze kuyironka yatangwe mu Burundi mbere yo kuja mu Rwanda nabo urumva nico gituma baheza bakavuga ngo ni Burundi.
Ego none turabye rero ukuntu ifata abantu ukuntu yandukira yandukira gute abenshi baratubwira ati dukarabe ndi ngahe Bujumbura mu minsi yahera barahimiriza abantu cane gose gukaraba mbega none yandukira rukubera umuntu abaya vyirigise mu maso canke hari ibindi bintu bituma umuntu ashobora kuyandukira?
Ni byo cyane kandi ni ibintu byoroshe kumvikana. Ingwara ukwifata ubwa mbere amaso arabanza agatukura, amaze gutukura agatangura kujya umugwayi akumva yo kwibyiringira, akumva amaze kwibyiringira ntihamererwa neza, hanyuma akaza amosozi. Murumva rero umuntu yibyiringira akongera agakurura amosozi, ko muri ayo mosozi niho haba harimo ako gakoko kitwa virusi kandukira. Ahejeje rero uwo muntu akaguha ukuboko aheza akakwandukiza. Cyangwa naho yakora ku kintu musangira naho akora ku muryango we nawe ukajya kuwukora ko ugaheza ugaca wikora mu jisho urumva yuko uraheza nawe ugaca wandukirwa kandi uwo muntu ataho naho mwahuriye. Nicyo gituma mu uko duhanura abantu tubabwira ubwa mbere na mbere tuti icya mbere ni mukarabe mugume mukaraba, icya kabiri ntimuhirahire ngo mwikore mu maso. Ibyo bintu babiri umuntu abikurikije ntaheza ngo agware. Nkatwebwe mu buvuzi bwa minsi yose duhura n'abantu insinzi y'abantu bagwaye birashika ntihagire ugwara ntibyo hari baba bagwaye bakeyi mugwaye benshi nibo batagwaye kuko bakurikiza izo mpanuro kandi mubona ari bo babura n'abagwaye benshi.
Murakoze cyane. None muganga, iyo ngwara utubye yuko kumbure cyane cyane iva ku kuntu abantu babakoze ku bintu bagakora no mu maso, imari kiringo kingana gute iri aho hantu yari yicaye kugira ngo ibandanye igira ubwo bukare bwo gushora kwandukira uwundi muntu nko ku muryango, ku gikombe n'ibindi?
Icyo ni kibazo kigoye kwishura, ariko reka ngereranye. Ubwa mbere na mbere no kumenya yuko uko imyaka ibiri itatu ibaye haza virusi nshasha zamaze zihinduka, no kuvuga imwe imwe iza ifise ingufu isumbanya n'iyindi. Iyo umwaka niyo twabonye ko ifise ingufu gusumba izindi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta bushakashatsi buragirwa bwo gupima ngo babone igihe imaze ku muryango ishobora kuba ikishobora kwandukira. Mugabo kubera amavirusi dusanzwe tuyazi, no mwanya muto cyane uri munsi y'umunsi umwe, no kuvuga iyo waraye ku muryango iyo virusi bukeye mu yandukigwe. Mugabo murumva nk'umuryango haca ko abantu benshi, na cyane cyane iyo ngwara murazi uko yandukira ahantu hahurira abantu benshi, mu mashure, mu mahinguriro, ahantu hari abantu benshi begeranye kandi basangira byinshi. Nicyo gituma atabundi buryo bundi buhari atari ubwo bwo kuza turagerageza tukikingira dukaraba kandi tudakora mu maso. Hariho n'ikintu mwashikirije cyatumye twibaza ibijyanye no kungana yandukira. Twarabonye nko ngaha mu Burundi ibice by'igihugu byandukiwe ni hano Bujumbura n'intara ya Cibitoke na Rumonge, nabo ico dusangiye no kuba mu kiyaya ahantu hashushe kandi hari n'umuyaga. Hakaba rero hariho mu gico bita mu Gifaransa humidité isumba y'ahandi. Mukaca musanga no mu bihugu bindi bibanyi byaguye baragwara nka Tanzania hakariwe Dar es Salaam na Dodoma abashushe nk'uko kwiwacu, muri Kenya hakariwe Mombasa. Mugabo ibihugu usanga hadinaho ho bari migirimo abantu benshi, mugabo bakaba bameze nk'abari mu misozi, mukabona ko batandukiwe. Tugiye nko mu gihugu cyo muri Ethiopia nta yongwa ntiyabonetse, eka no mu Rwanda naho yabonetse ntiyababaje nk'ino, kuko Kigali imeze nk'irahantu mu misozi. Hani wacu i Burundi naho ugarutse hani iwacu turabona ko mu ntara zo hagati mu gihugu naho bafise abantu benshi nka Gitega na Ngozi, abantu babaye bakicana.
Ego birumvikana cyane cyane ko hari hiryo sano, kuko mu gihugu hagati nta bidoze cyane. Muganga, naho iyi ngwara twumva turemye yuko iri kiragabanuka, kandi yuko nk'umuntu yanonosoye cyane iyi ngwara kandi ayivura, azwi cyane ko ayivura mu gihugu cy'u Burundi, uno munsi ukarinda utaha ata muntu wakiriye, bisigura yuko iriko iragabanuka cyane. Ariko abanywanyi, abanyagihugu baracafise ibibazo bitandukanye kuri iyi ngwara nyene. Hariho n'abari ku murongo muri aka kanya tugiye kwakira kugira ngo bishugwe ibibazo byabo. Turafise ku murongo Evrard Arakaza na Irambona. Tubakire, reka twakire. Evrard, uraho neza? Ga Evrard,
ndabumva.
Ego Evrard, ikibazo cyangwa icyumviro kuri muganga?
Iyi ndwara ukuntu noyivuga, kintu mfise noyivuga ko mu kwandikira akesi ngo indwara irandikira bivanye n'uko mwagiye murahura n'abantu umuntu ayigwaye kenshi muri ko mwaramukanye. Mbega muri icyo gihe iyo mwahuye n'umuntu abantu bayigwaye abantu mwokwikingira gute?
Ego muganga, yatubwiye cyane cyane ku bijyanye no gukaraba no kudakora nako, ni bimwe mu bintu dukwiye gukora. Ukumbure muganga araza kutwunganira yongere ko ibindi umuntu ashobora gukora. Reka tubandanye twakire Irambona. Irambona, uraho neza? Irambona, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Duga ku ijambo.
Nabazaga n'indwara y'amaso wagiye ugasanga nk'umuntu ugisamiye nta muntu umwe yigeze ayirwara, ugasanga iraje tu, ugasanga nk'umwana umwe mu bana batanu arayirwaye. Se biba byatewe n'iki? Kuko kwavangurandira umuntu ashobora kurwara amaso ku buryo bugira nyine byo najya kwa muganga ukabona nyine yarahumye ngombwa. Se
biba byatewe n'iki kindi ese muganga n'inzobere muri ibyo bintu kuri ibi bintu bijyanye no kwivurisha imiti kumva ngo barakwiye ngo bashyiramo indimu ngo bashyiramo iki ibyo abivuga biki hari imiti uretenda ku muntu yaje kwa muganga nta bundi buryo bw'ibanze umuntu yaba yifashije mu gihe atari yajya kwa muganga.
Urakoze cyane Rambona. Ego muganga muduze ku jambo kuri kumbura ikibazo cha Evrard cereke ingere umuntu yo yirinda ariko cane cane ni ikibazo cha Irambona kuko twanakibonye cane ku rubuga rwacu rwa Facebook aho abantu bavuga yuko ushobora gushira mu ndimu mu maso canke icayi ababyeyi benshi ari n'umuvyeyi umwe mu misi yahera yashize ku rubuga rwiwe umuvyeyi yazwi avuga ko yashize icayi mu maso cy'umwana wiwe hama havarakira niko bimeze mubibona gute
engeruse ku kibazo cuja umunywanyi wa mbere numvi narabonye ko benshi bamenye ko kwikingira ari gukaraba ariko nababwiye ni bwa kabiri cya kabiri kwari kutikora mu maso kandi burya abantu barikora mu maso kenshi kubera babimenyereye atabonye nuko abikoze no kuvuga rero bisaba kwitwarareka cyane kuko nabo bakaravye karaguca mu gasango wakoze ahantu ukumbura ugasanga iyo virus yahari ukaba wishize mu maso abantu rero badakora mu maso usanga nabo nyine bibafasha cyane kugira ntibandure tugarutse kuri ico kibazo kigira kabiri yabaje ibibazo bibiri kandi byose byumvikana ikibazo cyo cya mbere yavuze ati bigenda gute ko mu muryango ushobora gusanga umwana umwe yanduye abandi ntibandure tibigenda gute ico rero ngira ndacishure bivana n'ibintu byinshi ubwa mbere na mbere bivana n'igitigiri cy'ama virusi cya mushikiriye mu kuri uwo mwanya mu mubiri iyo yashizemo virusi nyinshi amaso yanduye menshi mwumva ko aheza akagwara icyo ni cya mbere kandi kine nacyo ni uko usanga ababa mu nzu basanga bagize bikingiye kubera babona ko bari kumwe agwaye ugasanga bagerageje bakikingira kubera batinya ngwara uwa mbere n'uwa kabiri kenshi baragwara mugabo uca usanga abandi batagwaye ko baca bamenya uko bikingira ikindi kibazo yabajije ati ni kubera ki imiti nk'iyi bavuga ko iyo bikora cyane ntikora nk'abajya bakoresha indimu cyane bakoresha icyayi icyo nabwira ubwa mbere na mbere iyo ngwara iterwa n'akantu bita virusi utuvirusi twinshi turasa kandi dutera kimwe virusi nta muti wagenewe kurwanya virusi ukora neza uriho ni ukuvuga ry'amaso arakira atana umuti umuntu akoresheje imiti ahanini dutanga ni yo korohereza umurwayi mu kumugabanyiriza ububabare kuko ibabaza ariko nta muti uca uyivura ngo uheze ngo ngucikira kubera uwo muti rero icyayi cyoco nticyari ntikivura kandi ntacyo cica ariko amama y'indimu arashobora konona mu maso muri iki gihe rero naho ntari bwabivuge abagwayi dusigaye tubona murumva ko iyo ndwara yakize abagwayi turonka nabivuye nabi nabashizemo imiti atari yo ubu turi ko tuvura abagiye barakosha bakora ibitari byo amazi y'indimu arimo sinzi ngo byita ni pH acide agiye mu mujisho araheza akajyonona mu gihe abarimo agakomere kareza agace kaba kanini gusomba uko kari kameze no kuvuga rero ko ibyo bidaheza ngo bimuvure abonye yakize nawe ntagire ngo niyo yamuvuye kuko n'ubutashizemo umuti araheza agakira nuko rero turahimiriza abantu ko ugerageza uburyo bwose bakareka gukoresha iyo miti muganga atavuze
ego nkuko wari ubivuze hariyo bamwe bashaka kugwara mu muryango abandi ntibagware abandi nabo ugasanga bagwaye amaso akabyimba cyane ubundi nawe bikaba bisanzwe ni kuri iyo mpamvu nyine iyo bavuze yuko utuvirusi tuba dutandukanye twagiye mu maso
virusi iriko iratembera ubu ni imwe mugabo ntimwakiri igitigiri kimwe hari uwandukira akaba yashize muri ico virusi nyinshi akaba baragusumba uwundi ikindi nacyo abasirikare tuba dufite mu mubiri kuko nibo bakutugwanira hari igihe tutaba tubanganya iyo bihuriranye n'uko abasirikare b'iwawe bari baki uraba baragusumba ufite abasirikare benshi nuvuge umuntu asanzwe afite amagara meza ucubona kize hajya abakiri batoye muramaze kubona yuko abakiri bato basa amagara bakira n'igoga ariko umuntu akuze umengarate bagukira urumva n'ibisanzwe hariyo abandi basanzwe bafise n'izindi ndwara nibo twinginga kuza kwa muganga ubusanzwe afise iyindi ndwara mu mubiri ihambaye ari diabete cyangwa indi ndwara ikomeye nka ziya z'umugera turababwira ati mwebwe murwayajyayi amaso yimwe no kuza tukabarabira abandi tubwira ko dukenera kubona niba yajya basanzwe bagwaye izindi ndwara z'amaso dusanzwe tuvura basanzwe bari ku miti y'amaso kubera imiti baba ariko barashiramo idashoboye ntikore neza mu gihe bagwaye iyo ndwara y'amaso yimbwa abo niyo mugwi w'abantu bakeye tubwira ati nimuze kwa muganga abandi bose turababwira ati indwara irikiza tukabereka n'uburyo bashobora kwiyohereza bagakoresha ipampa n'amazi akanye abagize imana bakaba bafise abo muri frigo n'isabo iyo amazi akanye umuntu ashize ku jisho araheza akamworohereza ijisho rikaruhuka n'ataba yajinze guca muri frigo amazi ya muri afurika yo hanze kenshi abakanye umuntu ashize ku gapama agahumiriza ntashiremo amazi agakanda arumva ko yorohewe mu kurindira ko abasirikare biwe bamugwanira hanyuma agaheza agakira mu ndwi imwe.
Murakoze cyane muganga, reka tubandanye twakira abandi. Turafise Doris ku murongo. Doris, uraho neza? Allo Doris, Doris uratwumva? Doris ndumva ko kumbura ga telefone kamugoye, ntituko turamwumva. Doris ku murongo, mu gihe turindira kwakira abandi banywanyi, kumbura tubaze muganga ku bijanye n'abana ugeranyirije n'abakuze, izingwara nkizi z'amaso zikarira co kimwe, zifata co kimwe canke zimeze gute?
Abana bato cyane bajya bakiri bato bakivuka nibo bashobora kumera nk'abababaye mugabo nabo baba bafise ikintu gituma kibakingira kuko si abana batembera gukorana mu minwe n'abandi ntihanduye benshi cyane ntitwabonye benshi ariko abandi bana bamaze gukura baba bafise umubiri n'abasirikare babagwanira bakora neza gusumba aba bantu bakuze abo bajya b'imisore cyangwa inkumi bo ubona akanya gatuzi ubona kize mugabo bamaze bajya bamaze gutangura gukura imyaka 40 no kuduga nibo baba baragusumba abandi kubera bataba umubiri wabo n'abasirikare bataba bameze nk'abo bajya bakiri bato ariko nabo barakira usanga hiyongera ku munsi umwe cyangwa ibiri kuri ijya minsi igwara abakiri bato ariko nabo bose barakira igikuru twebwe ubu turaba cyane cyane nabo abaje kutwitura turaba yuko atamuti utari wowe wayashizemo tukawumubuza hanyuma tukamuha impanuro z'uko yifata kugira akire atakindi yononye kuko nabibamenyesheje muri iki gihe murumva ko iyo ndwara yaheze mugabo turacyafise abo tukiko turakurikirana kandi ahanini ni kubera bakoresheje imiti atari yo nk'ayo mazi y'indimu twarabonye menshi bashizemo amazi y'indimu akabagirira nabi niwe turiko turavura muri iki gihe hari n'abandi bake ibyo nabyo birashika babona bagwaye bakagwara iyindi ndwara hanyuma bagaca bagira ngo niya maso y'imbwa bakareka kujya kwivuza bati bibizokira ntari iyindi ndwara ikeneye ko babavura ugaca usanga nabo badushikiriye batebye mugabo icyo tubwira abo bantu ni uko iyo ndwara nta na rimwe ifata ijisho rimwe yifata irya mbere ukabona ko hatanguye rimwe mugabo n'irindi rica rifatwa iyo amaso ashoboye afashwe ari abiri agenda akurikirana murumva ko dushobora guca twiyumvira ko ari iyo ndwara nyine mugabo iyo hagwaye indwara ijisho rimwe gusa ni ukumenya ko ishobora kuba ari indi ndwara mukajya kwa muganga
Ego reka tubandanye twakira abandi turafise Marcel ku murongo wa telefone. Marcel na Bonite wihangane gato nawe nyine turakwakira. Marcel duga ku ijambo.
Ego murakoze cyane ndetse n'umukino Rwanda musukije. Nshaka kumubaza utubazo tubiri. Ikibazo cya mbere, uburwayi bw'amaso busa nk'ubwaduke cyane muri aka karere u Rwanda ruherereyemo n'u Burundi, bifite impungenge ku bijyanye n'imibereho wenda yacu. Hari abantu bakigaho ubuzima twa kuki bw'abakondo bajya mu mashyamba, ko tuzi ko hari ibicurane byigeze kubaho bukitwa iby'ibiguruka. Iyi ndwara y'amaso nta nyamaswa yaba ishobora kuyanduza kugira ngo n'abaryinyama wenda zitatunganyirijwe ahenewe n'amategeko bajye bagira uburyo bitwararikamo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, umuntu wanduye ino ndwara ari mukuru akaba afite yagize ikibazo cy'aya maso arasabwa iki? Hari uko birumvikana kwirukira kwa muganga byo nibyo, ariko se n'ubwo atarajya kwa muganga nta buvuzi bw'ibanze ashobora kubona. Icyo nyuma y'ubuvuzi bw'ibanze yaba yitwararika mu buhe buryo, indorerwamo y'umuvuzi akabaye akoresha ni izihe? Ibikoresho by'isuku, ushobora kujya muri dushe cyangwa nkihanaguza esime? Ese mugenzi wanjye nawe yayikoresha ndwaye amaso? Ntabwo namwanduza ibintu nk'ibyo. Ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo, hari ibikoresho bitizanwa umuntu amaze gufatwa n'ayo maso yaba yakwitwararika ate kugira ngo atanduze abandi, cyangwa abandi bakwitwara bate mu gihe babonye umwe mu bo babana yagize ibimenyetso by'ayo maso?
Ibibazo byiza, urakoze cyane Marcel. Reka twakire na Bonite Muhimpundu, ikaze neza nawe.
Hello.
Ego Bonite.
Uri bakiye ngwara ya maso n'intera nonosa. Hello.
Ego.
Iyo ngwara bwa ya maso si kimwe yaho rifata abantu kera, iyi nayo n'ibindi. Kuko uko ni gufata irakubabaza, igutera imisonga mu maso. Ariko iya kare ntiyakenera n'umuti cyane turabye. Iyi bavuga uno munsi siyo siyo iyindi ndwara yaba yaraje kabisa. Kuko hari uyu ukuntu igufata iragutera imisonga mu maso, ukumva umutwe ugufata ukagwara giripe. Giripe ikagufata ukumva kabisa ubabara mu maso cyane cyane rwose. Kuko ibyo batubwira kera siyo kabisa ubiharuye, biratandukanye n'iyi uno munsi. Iyi uno munsi ifise ubukare bukaze gusoma iyahahora kera, imwe y'abana bavuga kera yadufata kera ko jye narayagwaye nkitandukanerera yaramfashe. Kuko nasabe ko badukigira nk'urucanco umuti wayivura woboneka.
Urakoze, urakoze Bonite. Ego muganga, twohera ku bibazo vya Marcel ati bikoko birandura navyo ko navyo nyene muri imisi yahera vyakunze kubangamirwa. Duhere kuri ico
mbabarire cyane, ibibazo vya Marcel sinavyumvise.
Marcel yabajije bibiri, kimwe kijanye n'ibikoko ibitungwa kumbure vyo mu kibano navyo nyene vyo babibangamiwe n'ingwara nk'iyi, cyane cyane kubafungura inyama bakagira amakenga ko ingwara nk'izi zishobora kwandukira ibite ibikoko. Kuko mu minsi yahera ingwara ibikoko zagwaye warabona ko biri mu maso, biri mu mazuru, biri muri ibyo bihimba. Hamara baza ati abantu bakuze abasaza bokora iki kugira ngo bikingire iyo ngwara, kandi kumbure mbere yuko banabonana na muganga ni iki kintu cy'intango bokora kugira ngo babe barivura babe barifashisha mbere yuko babona muganga? Kumbure bashobora kubavuga abantu bari ruguru canke abantu bigora kubonana na muganga, ubwo nyene bokora iki ku bantu bakuze?
Ni bibazo byiza cyane. Reka ndabasubiriremo icyo cya mbere kijanye n'ibikoko. Utugiye kureba ubushakashatsi bwagiye buraba na hamwe byerekana yuko ibikoko n'abantu bishobora kwandukizanya iyo virus. Nivyo ko hari amakenga ama virus yavuye ku bikoko aza ku bantu byarabonetse, kandi aho byagiye biraba misi yose byatumye abantu bababara uko wasanga ari virusi umubiri w'abantu butamenyereye ko bari nshasha hanyuma bagahereza bakamererwa nabi gusumba iyo bagwaye izindi virusi umubiri wabo usanzwe uzi. Ikibazo cya kabiri ati abantu bakuze bo kwikingira gute, ni kujya nyine twabivuze abantu bari mu mihana kandi nkaha mu bihugu by'u Burundi no mu Rwanda abantu baba mu mihana yakwe iri kure na kure mu mihana ntiyandukira cyane yayikarira abantu baba ahantu hagwiriranye abantu benshi. Abari mu bihana rero biraborohera gusumba abandi kwikingira, nibyo ndabisubiramo no gukaraba no kudakora mu maso. Ibyo bintu bibiri umuntu abikoze natwe beto duhagatiwe n'abagwayi benshi cyane ntiturahiza ntitwandukikwe. Iki cya kabiri yagize ati none amaze gufatwa mu gihe atarashika kwa muganga yokuriki nababwiye ko indwara ishobora gukira tamuti ashizemo yirinda gushiramo bijya bavuga atari byo byo gushiramo amazi y'indimu cyangwa ibindi miti ikirundi itarerekana ko ikora, hanyuma agakoresha agatambara agashyira mu mazi akanye agahumiriza agakanda kugira yorohegwe. Iyo ndwara murumva yuko imare indwi imwe hagati y'iminsi indwi n'iminsi cumi aheza akaba yakize, akarindira rero iyo ndwara igaheza igakira. Iyo abonye umunsi ugira kane cyangwa ugira gatanu umengo indwara itera yongerekana ko imera nk'igabanuka arashobora kucaja kwa muganga. Ikindi gihora gituma abantu baja kwa muganga uko mumva umuntu iramujya mu maso agashaka kwiyagaza hanyuma akongera akaba afise mu minwe n'utundi tu microbe akajya kwikora mu maso akacagira ibyo bita mu gifaransa sur infection, no kuvuga ashiramo akandi gakoko bita bakteri atari ya virusi agwaye. Muri icyo gihe ntabiyoberwa abyutse mu gitondo aca abona yuko amaso yafatanye kandi akabona harimo ibishirashira byinshi cyane. Muri icyo gihe ijya ngwara ntigira ibishirashira byinshi byaba ari iyindi yiyongeye ko araheza akaza tukamuha umuti. Ibyo nibyo byonyine bikenera kuja kwa muganga. Ubundi mwumvise yuko indwara igiye irakurikirana uko bisanzwe umunsi agira indwi umugwayi wahejeje gukira.
Ego hama bonite we numva avuga shimitse yuko iyi ndwara sa nitandukanye cyane n'izindi twabonye mu myaka yahera atirakaze cyane irakaze cyane iratandukanye harimo kumeneka mu mutwe harimo grippe ifatanye nayo naho bamwe batabonye ibyo bimenyetso ariko gasabati mbega nta rucanco rw'indwara nkizi cyangwa indwara nyene mwo mwishura gute
bonite ivyo avuga nibyo cyane gose natwe twarabibonye kuburyo ubundi nta bushakashatsi bwahora bukorwa bwo kurondera virusi ubwoko bwa virusi bwateye ariko ubu mu gihugu cya Kenya barabikoze, hanyuma turabona yuko virusi twari tumenyereye nanze kubivuga kubera byari by'amaspecialite y'abaganga hahora hatembera ivirusi yitwa adenovirusi. Hariho amatipe menshi yo bita 4, 8, 16, 53 ariko ubuhaji yo bita coxsackie A24 ni virusi ibabaza gusumba izindi nubwo nayo nyene iheza ikikiza irababaza gusumba izindi n'umuntu yakize yo kandi abona ko yakiza atakibabara ijisho ribandanya ritukura umenga riracarimo amaraso ni irababaza gusumba uko yaho natwebwe twahakuye icigwa ntitwari bwayibone ibaye ijya mbere turazi ko bibaye ijya mbere. Icyo tuma gihumuriza abantu nuko iyo virusi imaze kuza ijya mbere igarutse ntezi ibabaza abantu nkuko yababaje ijya mbere kubera umubiri umaze gukora abasirikare bo kuyikinga. Murumva rero yuko atari yo twoguma dutinya kuko ubu isa niyaheze kandi nawe yogaruka ntiyosubira kutubabaza.
Ni ukuvuga ko umuntu ashobora kumva umenga aragwaye mu maso arasubiye kugwara mu maso gato ariko atari nk'uko byari biri bisanzwe, ni ukuvuga ko naho uyigwara hariho ishansi yuko ushobora gusubira kuyigwara gato.
Ego cyane ndiko navuga nko mu gihe hoza mu myaka iza iyindi epidemi itewe nayo ntizoheza ngo mbere nk'uko yabaye ubu ni haba haje ubwo bwoko bwa virusi tumaze guhura nabwo. Ngira muramaze kubona mu zindi ndwara nka ziya za grippe iyo haje virusi tutari bwahure nayo yaheze kababaza abantu mugabo iyo hari ate ariko hatembera virusi umubiri wamenyereye abantu barayigwara mugabo akabona ko ari bisanzwe ababisigura yuko umubiri ubusanzwe ufise abasirikare bwo kwigwanira iraheze gakira niko gacane kandi tarenze kubaza umuntu
Reka nongere na kirundi ku murongo wa telefone umusaza ngenze ndore amahoro neza ikaze
amakuru
uraho urakomeye
ndanga ndakomeye gwese ndashima imana ndarasuruti
nziza
ndabumvira mu majyaruguru muri mu karere ka Gicumbi mu ndo wabwifike
mu Rwanda
mu Rwanda mu nama majyaruguru ariko mbere nabo ndashimira umutumirwa muganga gwose kutubwira byinshi byiza byo indwara y'amaso ariko rero yewe gwose indwara y'amaso nabonye abayirwaye ugasanga nk'umuntu arabyiringira cyangwa se amaso yatukuye na giripe idasiganywa ese nkamubaza umuntu ashobora kuyirinda cyangwa se atubwira niba ishobora kwanduza
ego muganga yabisiguye cyane uburyo umuntu yabyirinda ningene ishobora kuvugwa reka kumbure tugiraho nyene muganga tubaza imiti mwimwe ivura ingwara nkizi watubye yuko ishobora no kwikiza ariko hari abo twumva bavuga yuko bahawe antibiotike imiti itandukanye kugira ngo mugabanye ubwo bubabare akenshi mwandikira imiti yihe bivanye kumbure n'ibimenyetso bimwe bimwe biba bitandukanye ku bantu
nibyo cyane ndaganira n'abasanzwe bafise amafarmasi hano Bujumbura aho nkorera barambwira ati imiti niyi yaheze kukubera abantu bayikoresheje ari benshi cyane nkayababwira nti ni kubera bayikoresha itarikenewe abantu barenga kuri 80% kwijana ntibaba bakeneye gushiramo umuti kwikandisha amazi akanye gusabira kwiye ariko nk'uko nababwiye bakeyi kuko batagize ukwihangana ngo ntibakore mu jisho hari igihe bakora mu jisho bagashiramo akiyongera kuri ya virusi akantu bita bakteri kagaca kabatera infection amaso ntayoberana kuko acazana ibishirashira mu gitondo akabafatanye abo rero bakenera antibiotike kuko mu vyumva si virusi tuba turiko turavura mugabo tuba turiko tuvura ya bakteri yongewe kuko aha hose dukikijwe n'amabakteri ukoze mu jisho ushobora gushiramo bakteri ugaheza ukaca wiyanduza iyindi miti duha abababaye ntitukunda kuyivuga masamirizi ko kubera umuntu agera avuga ati muganga yavuze uyu muti hanyuma ngaca yiruka akawushiramo kumbura atawukeneye mugabo hariho imiti dufise duha abantu tuba tubona ko babaye cyane kugira tubaruhurire nabo nyine tuyibaha mu buryo twabonye uko bemera kuyikoresha uko twayibabariye kuko bakoresheje ukutariko nayo iraheze ikabagirira nabi no gusumbya ya ngwara nibyo tuba dutinya rero yuko umuntu aheza akamererwa nabi gusumba uko yari kumera atashizemo umuti
nibyo koko muganga nk'uko bizi warakoze mu bihugu by'amahanga bari muri Amerika cyangwa mu Bufaransa kenshi muri ibyo bihugu imiti myinshi utegerezwa kubanza guhabwa ugwandiko kwa muganga ariko mu bihugu by'akarere urashobora kuja kuri farmasi ahanini imiti myinshi cyane urashobora kuyironka utarinze kuronka ugwandiko kwa muganga nivyo rero ko benshi bumvise umuti runaka bashobora guca bawihereza birumvikana reka nongere nakire gakwavu gakwavu katwakire gakwavu akazina kiwe kandi karangowe amahoro
Muraho neza munyamakuru Eugenie.
Ni Oriane, uraho neza.
Oriane tanga ishaka, muraho murakomeye.
Ego cyane, turaho turashima namwe.
Ni gakwavu igisagara mu Rwanda.
Gakwavu igisagara, ikaze neza. Akibazo cyangwa icyumviro kuri muganga.
Ikibazo mwari muri kuvuga ngo ku ndwara y'amaso y'imbwa. Iya ndwara bita amaso y'imbwa ndagira ngo kubera ko iriya ndwara ni shyashya cyane ndagira ngo aze kuza kudusobanurira mu buryo bwimbitse ikindi wenda ngira ngo musobanuze muganga ku ndwara y'amaso turi kubona indwara zigera kuri eshatu. Hari igihe amaso ufatwa n'amaso ubyiringira akurya cyane ukajya uyabyiringira. Hari n'iyindi, noneho hari n'iyindi gufata amaso akazamo amarira yanabyimbye. Noneho hari iyindi ya gatatu ifata amaso, mu Rwanda dukunze kubyita ngo ni agahenere. Ugasanga runo ruhu rwo hejuru ku maso rwabyimbye cyane. Mu Rwanda dukunze kuyita ngo ni agahenera. Turagiye ngaze kudusobanurira diferanse y'izi ndwara uko ari eshatu.
Urakoze cyane. Naba ntihenze no mu Burundi menga bayitwa ni
ikindi ngiye ngo mubaze, ese hari ibigo byikorera ku giti cyabyo ku buryo, kuko ino hano muri iki gihugu hari igihe usanga amaso bayavura nka rimwe mu mwaka cyangwa nka kabiri mu mwaka byonyine. Ese nk'uwashaka nk'imiti y'amaso, hari ibigo bigiye byihariye bafite mu bihugu bya Afurika, wenda ku buryo umuntu yahita yarwara amaso agahita agera kuri ibyo bigo akabasha kugura imiti?
Reka muganga ducire ku mayange. Ariko ikibazo cyiza cyane kijanye no kugerageza gutandukanya izo ndwara. Muganga wabyumvise izo ndwara zitatu zitandukanye, kandi ni ikibazo cyiza cyane kugira ngo bamwe bamenye niba ari indwara isanzwe cyangwa ari indwara igezweho muri iki gihe. Imwe aravuga ati imwe y'ukubanza kwiviringa mu maso kumva uri kurababwa, iyindi urabyimba ukabirira ukava amarira, iyo yindi nayo ni imwe imeze nimba ntihenze y'agahene, haba hari akantu kakavyimbe hejuru y'ijisho. Dusobanurire muganga.
Ego cyane, ibibazo abajije birumvikana. Mereye ku cyambere, iyi ndwara yaje nk'ikiza sinshasha na gato, ni indwara yamyibaho. Gusa nuko umwaka yaje ifise ingufu, yaje yandukira vuba vuba itembera hagati y'ibihugu. Navuze igituma twikeka yuko yoba yatembereye gusumba uko yahora, nuko igicu cyahindutse, hanyuma n'imigenderanire y'abantu yarahindutse, ubu bagenda abantu baragendagenda gusumba. Ibijyanye rero nuko indwara zifata izo z'amaso, nibyo hariho ibimenyetso by'indwara z'amaso bituma tubwira umuntu ko acayirukira kwa muganga. Icya mbere atavuze n'igihe umuntu abonye ko ijisho ritakibona, abonye menga kutabona cyangwa kubona uko yahora byagabanutse, aho wirukira kwa muganga. Hakaba no gutukura, iyo umuntu abaye abonye ijisho ritukura nacyo ni ikimenyetso ko ijisho rigwaye. Nk'iyo ndwara yateye murumva yuko rihatangura gutukura rimwe irindi rigaheza rigafatwa. Indwara rero zituma amaso atukura ni nyinshi, siyo yonyine, ni nyinshi cyane, ntizushobora kuzivuga ngaha ngo tuzimare. Hanyuma hakaza n'indwara zituma umuntu aguma akorora amosozi. Izo ndwara rero nazo nazo nyine ni nyinshi. Iyo yateye ni kwimeze, hanyuma yavuze n'izituma umuntu ashaka kwiviringira. Iyo yateye yo irimo byose, ijisho riratukura rikakujya ugashaka kwiviringira, hanyuma ukongera ugakorora amosozi. Uko nico nababwira uko bimeze kose, kuviringira ijisho si byiza. Nta ndwara n'imwe ifatira muri ubwo buryo igusaba ko wiviringira, waheza ukaviringira ugaheza ukamera nk'ubukizi. Kuviringira byama bifise ingaruka mbi no kuzindi ndwara turetse iyo. Iyo twari ko turavuga murumva yuko wiviringiye, uhezuka ugashira ya mosozi mu minwe ugaheza ukandukiza abandi, si byiza. Tuhanura abantu yuko abafitiye uburyo nk'aba baba bafise uburyo, tubabwira ko bakoresha wa mushwaro bakoresha rimwe bagaheza bagata. Abandi tubasaba yuko bamaze gukora mu maso baca baguma bakaraba. Murumva yuko ibyo aribwo buryo dukoresha. Yabaje n'ikintu kinyeretse yuko twebwe nk'abaganga bavura amaso n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, haba mu Burundi n'ibindi bihugu, ko tugifise ikintu tutaramenyesha abanyagihugu bose. Arabajije ati mbega none hari abantu bavura amaso sinzi aherereye ati bavura kabiri mu mwaka nca numva yuko ahora avugwa na bamwe b'ingenzi basanga abantu mu mihana gusa ariko ibyo nzi cyane cyane n'ibyahi Burundi mu mavuriro asanzwe aya ya leta n'ayabigenga bagi uko imyaka igenda niko mbona bagenda barashiramo ibice bivura amaso no kuvuga yituye amavuriro aya asanzwe asangamo mbere harimo abandi baganga bavura amaso ubwa kera nk'aho I Burundi bari bagwiriye mu ntara ya Bujumbura ariko kuko iminsi igenda turabona ko n'izindi ntara zigenda zirashikirwa ndazi neza ko mu bindi bihugu nka Tanzania, Kenya eka na Uganda no Rwanda ibihugu byose ubu muri Afrika amavuriro ari muri district bagiye bayashiramo igice cy'abantu bavura amaso bigenda bitera imbere iyo heza akaba abaza mu kibanyi akabaza yakumva yuko atahano ba hari umuganga avura amaso iminsi yose
murakoze cyane radijwe rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uno munsi turiko turiheza ingwara yari maze imisi yibonekeza cyane kandi ikibonekeza mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini muri Uganda muri Tanzania mu Burundi mu Rwanda ingwara bamwe benshi mu Burundi batazira ingwara y'amaso y'imbwa tukaba turi rero ku murongo tuganira na Dr. Levi Kandeke yanonosoye cyane ingwara z'amaso akaba azivura mu gihugu cy'u Burundi arazivura kuri Clinique de l'œil hama akana zibaga niba ntihenze kuri Hôpital Roi Caled mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura turabandanye rero ikiganiro cyacu reka tubanze tumira mate gato turagaruka murakoze cyane
Ijahiri yari kumata. Niki winyegera ariko. Abanya bugo ngiye ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe bugo.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiyo bugo.
Wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa papa. Komba taksi yaje.
Taksi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taksi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika turacari muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ikiganiro cerekeye amagara abantu cyo uyu munsi twashimitse cyane cyane ku ngwara y'amaso ingwara y'amaso imaze imisi yibonekeza mu gisagara cha Bujumbura aho abenshi bayita ingwara y'amaso y'imbwa ingwara y'amaso y'imbwa ifata mu minsi mike ikaba irakize ariko yandukira cyane muri iki gihe rero mu gihugu cy'u Burundi tukumva muganga aduha akizere yuko irikiragabanuka ariko yari ibonekeje cyane mu gihugu cya Tanzania mu Buganda no mu Rwanda naho abenshi bavuga ko idakaze cyane naho nyene barayibonye turi kuturaganira na muganga tumubaza ibibazo bitandukanye by'abanyanya bijwe rya Amerika muganga tugarutse muri studio mu bibazo byacu abantu benshi bavuze yuko bagerageje gukora ibintu bitandukanye kugira ngo bayivure ubu mukamo ariko murakira abo bantu mubavura ibyo bagerageje kwivura bidakunda mu bisanzwe mu bizima bwa misi yose bimwe mu byo bokora kugira ngo bagumane amagara meza ya maso nibihe uretse ibyo bakora byo gushamwa indimu nibindi byinshi ibindi bintu bashobora gukora kugira ngo bagumane amagara meza ya maso n'inkibi
amagara meza ya maso rero nice kimwe n'amagara y'undi mubiri ahagaze mu gufungura ibintu nka byose dushize imbere ivyamwa n'imboga umuntu agafungura ku buringanire hanyuma akongera akagira kabije bita kunonora imitsi kugira agumane amagara meza afise amagara meza y'umubiri usanzwe araheza akagira namagara meza y'amaso icyo ni cyambere icya kabiri nuko kubana batoyi bajya tuvuga yuko bakiri bato cyane abo dusaba yuko ababyeyi babazana kubavuza ni gihe mu muryango baba bafise indwara zigaragara yuko ari indwara zifata imiryango abijya nk'abajya bagwa imirazi cyangwa akaba afise ababyeyi bafise miyopi nyinshi indwara yose ibizwi ko ikomeye mu muryango bakabazi ko bayifise baraheza bakavuza umwana naho ababoneka ko akomeye abandi tubwira ko bajya kwa muganga n'abantu umuntu wese azi ko amaze kurenza imyaka 40 tumusaba yuko ajya kurabisha muganga w'amaso nabona ko akomeye kubera hari indwara umuntu ashobora kuba atemberana yatanguye atabizi ishobora kumutera ubugumi muganga akayibona kare akayimuvura kare abanyuma hakaba ariyo nabo kenshi duhimiriza gusumba n'abandi ni muri abo nyine barenza 40 baba bafise izindi ndwara nka diyabete ibyo bita hipertension sinzi ngo bivuga mu
ndwara y'umuvuduko w'amaraso
abafise izo ndwara rero ubu umuganga asanzwe abavuriza indwara kenshi ababwira ati muraheza muje ku muganga w'amaso nabo barabiri bo barabizi muganga wabo araheza akabibabwira hari indwara nazo zifatira mu maso gusa zitarenze gusaba ko umuntu aba afite n'izindi ndwara mu mubiri hari indwara sinzi ko mumaze kuyumva yitwa glaucoma ni indwara nigira kabiri mu ndwara zitera ubuhumyi hano mu karere k'iwacu iyo ndwara rero ifise icyo yisanyije n'izindi nuko atakimenyetso na kimwe kiriho iyo iri kurafuzanira ubuhumyi ntuheza ngo ubimenye nta bubabare nta kimenyetso na kimwe uheza ngo ugire atari uko uzubona imaze gushika kure ubona uhumye tukaca dusaba yuko umuntu wese azi ko iyo ndwara iri mu muryango wewe mwumva yuko tumuhimiriza n'inguvu gusumba abandi ariko uwurenze imyaka 40 nk'uko nababwiye yagiye kwa muganga twebwe icyo kirimo mu bintu duca dupima tukaraba ko iyo ndwara tubayifise kuko ni indwara itera imbere buhoro 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 ku buryo imutera ubuhumyi haciye imyaka itari mike nicyo gituma umuntu adaheza ngo abimenye yuko yagwaye murumva rero ahanini kugira umuntu yirinde indwara y'ubuhumyi yivuza kare akipimisha abo dukarira rero abo dusubiriramo kenshi n'abagwaye indwara ya diyabete ni indwara ubunye mu bihugu by'iwacu twarateye imbere cyane mu kuyivura mu myaka yaheze abantu baragwara tukabura ko tubafasha ariko uburyo burahari muri bihugu byose bidukikije nta gitoma na kimwe rero umuntu atokwivuza sinzi ko muzi ibyuma bita ngo laser bijya byari ibyuma mu myaka iheze twabona umenga ni ibyuma by'ibihugu biteye imbere gusa ariko ubu nta gihugu na kimwe kitabifise urumva abaganga babyize bariho nta gituma na kimwe umuntu agwaye diyabete iyo ushobora guhuma tubasaba rero yuko nk'aho agwaye diyabete ko bajya kuraba muganga rimwe mu mwaka urumva si kenshi rimwe ku mwaka muganga agaheza akababwira ko bikenewe ko babandanye babonana
murakoze cyane muganga ereka nongera nakira abandi ku murongo wa telefone turafise Newton Steven sinzi ko tukimufise ku murongo Newton Steven uratwumva ikaze nawe hallo Steven
urumva cyane iyo ndwara iragaragara mu bihugu by'ibiyaga bigari na cyane cyane muri Congo ariko urebye twebwe ntabwo twayisobanukirwa neza kuko ahanini usanga abantu barivuza imiti y'ibyatsi cyangwa se bakagira ngo ni indwara isanzwe ntabwo turayisobanukirwa kugirwa neza nakeneraga kubaza umuganga eske hari ibindi bimenyetso nyakuri bigaragaza kuko hano iwacu muri Kongo urabona abantu benshi barayifite cyane cyane ku buryo eske hari ibimenyetso byatubwira n'uburyo umuntu yayirinda murakoze
Murakoze cyane muganga kumbure twona tomora cyane ku bimenyetso bimwe bimwe byo itandukanya n'izindi ndwara z'amaso inyiriki ibonekeza muri imisi uwo tubya ko byo bari nk'ibihe neza na neza kimwe muri ivyo umuntu acamenye ati ni ingwara nshashe rikiraca
ubisanzwe nibyo abaje ikibazo ciza sinace nacyumvise uko musubiriyemo ndabyumvise ni abajije ati tuzomenya gute ko ari yasuye gutera uko iyo ngwara imeze ni ngwara yandukira cyane ku buryo uyibonye kuri umwe umunsi utarenga utarayibona ku wundi icyo ni cya mbere icya kabiri uko itangura itanguye ku muntu itangura ku jisho rimwe nka ku mutaga igatangura igafata ijisho rimwe rigatukura ukumva kumengarira kubabaza hakagera ku mugoroba irindi ryafashwe naryo nyine rikaba kubabaza kwa kunenye noneho rero ukacubona yuko amoso zibukeye atanguye kuzara koroka nk'iyubu yari babaje n'ibigoyegoye bya vyimba umugwayi nyine ukabona ko ababaye akanamene ku mutwe ubu niko yari imeze nituzi ko ninde zoza ari uko imeze kuko igira igihe kamara imyaka ibiri itatu yarimo ari imyaka ibiri gushika kuri itatu imbere yo kugaruka hanyuma yigarutse rero ntigoye na gato abantu baca bayibona ko kubera uko kuntu yandukira hanyuma ikindi nka twebwe tuba tukorera mu mavuriro turabona iyiva ikenshi iva ahantu hagwiriranye abantu aho nawe ni mu mashuri kenshi ifata mu gihe abana bari ku ishuri nibo baba bandukizanya vuba vuba canke abantu bakora muri ajya mashyirahamwe ari mu abantu benshi niyo yayikotanga mu masoko aho irandukira cyane abantu bakora ahantu haba hari abantu bake nabo nibo banduke ku bwa nyuma kenshi bayikura muhira muri abo nyine baba bavuye muri aya mashuri murumva ni indwara yoroshe gutora kubera yandukira cyane uyibona ku bantu benshi mu kanya gato kandi wabona itahoraho
hama kumbure turi kuturaja ku musozo w'ikiganiro muganga utubwire aha abari mu Burundi abari Bujumbura kumbure basanzwe bakuzi cyane urazwi ko uvura amaso ariko tubwire ibitaro ukorera ko ivuriro ukorera ko abifuza kukwitura bakumvise no munsi bo kuronka hehe
jiwe mvurira mu bitaro hanini bibiri ibya mbere ni ivuriro nkuru rwa Karede kuko harimo na Université y'u Burundi nigishirizamo aha kabiri ni ivuriro ryitwa Clinique de l'œil ni ivuriro PV n'aho nsanzwe nkoreramo nyine iryo vuriro rero rwa Karede nagira nce nshimikira ku kintu gihambaye dukorerayo hariho ubuvuzi bw'abana bavukana indwara z'ubuhumyi twakira abana bose umwana wese afise munsi y'imyaka 15 afise indwara ishaka kubagwa tumwakirira ubuntu kandi ntidutorana ngo si umurundi kuko abarenga 30% tuvura kenshi baba bavuye Kongo kuko ngira ngo hariya bataba bafise uburyo tubukoresha ino aho ibyo bitaro bibiri niho bashobora kuntora ibitaro rwa Karede n'ivuriro Clinique de l'œil.
Murakoze cyane muganga uyo mwumvise ni Dr Levi Kandeke akaba ari umuganga wo mu Burundi avura kuri izo vuriro mwumvise turamushimiye cyane rwose muganga kukanya mwafashe ku kuganira ni Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika twizere ko nkuko mwabikoze muri kahise muzobandanya kwitabira ubutumire bwacu kugira ngo mwongere muduhe inyigisho nyinshi mutanze uno munsi cyane cyane kuri ingwara igezweho muri iminsi
ndabashimiye cyane kandi ntankeka ni muntu mwiranzongera ngaruke
turabashimiye cyane rwose reka mfata akanya nongere nshimire abanywanyi biradijwe rya Amerika namwe mubandanya gushikiriza ibibazo ibyiyumviro mugaterera cyane cyane no ku mbuga zacu ngurukana bumenyi kuri Facebook yacu turababona muri benshi cyane mwashikirije ibibazo n'ibyiyumviro mubandanyirizaho turabashimiye cyane rero n'abari mu buhinga bw'ivyuma turafise Nadia Taha. Nadia Taha dufashije kushikiriza amajwi mwumvise. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri micro. Ndashimiye n'abandi mu buhinga bw'ivyuma, mwese mugira umuzi mwiza, murakoze.